di Radio Sud America. Sud America ivagiri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabaramukije hano muri studio ya gatanu muri kumenaje fite niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri isa
hanyuma rero nkaba nashaka gutera kamo abantu bose abarundi n'abanyamahanga bari mu gihugu cyacu bazoba bari muri ibyo bibanza muri izo ntara tuzocamo tubatera kamo kugira ngo bazose dukane niyo
uwo ni Adolphe Rukenkanya yahoze amushikiranganje w'inkino akaba kandi ari mu banonotse bazohiganwa mu higanwa y'ubusiganwa n'amakinga ryitiwe Pedal for Peace mu Burundi. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turagaruka ko mu kanya gatoya. Amakuru yo mu karere tubafitiye ibiganiro bihuza abarundi byarangiye inyuma y'imisi 13 atamasezerano atewe ku mukono leta ya Burundi irashima kuko ku bwayo cari ikiyago gisanzwe uruhande rw'atavuganwe na leta ruvuga ko kwabaye guta umwanya kuko ku bwabo atamasezerano yabonetse yerekana icashiswe ko ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver iyo nkuru ari yarusha.
Nta masezerano yatewe ku mukono nta rwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose nta nitangazo bose bahurije ko risozera ibiganiro ryabonetse. Umuhuza mu matati y'Abarundi Benjamin Mukapa yagerageje guhuza abanyepolitike bose bitavye ibiganiro kugira ngo bagire ico bafunditse ariko biragorana. Ica bitumye nuko hatswe kwaduka imari hagati ya leta imigambwe yegereye hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta. Muri iyo nama yamaze umwanya urumerumara umuhuza yashafata ijambo ababwira ati nimwigire mwese amahoro. Yemeje ko agiye gukora wenyene icegeranyo kirimwo ivyumviro vyabo vyose maze azogihe abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko abaribo bazofata intumbero ya nyuma. Uburongoye intumwa za leta Terrance Ntayiraja na kamweme kenshi yashekereje ko ibintu vyagenze neza.
Ibyo twashima ntitwagaye hari abantu bavuze ngo hajya yabaye nagato tumaze kwiyuhereza dusanga atari ibibazo bibiri byonyine sindababeshye bita divergence tangiye ko novuga icambere naho bavuga yuko bavuga ibiganiro hagati ya leta n'ibigwigwana mu buryo nta bigwani hari no kuvuga yuko hari abantu ku mbura fise bagomba gukingira abantu bagomba gutembagaza ubutegetsi babishye mu bigwana kugira ngo barondere ingene bagira bya bindi by'amagabura nyama. Ikindi cya kabiri n'ibirenga no kuvuga nicyo bita guhagarika imitaha irondera bamwe bamwe bagirizwa mu bantu bitabaza gutegetsi bari kuri rwa rutonde rw'abantu 34 bari bari gutunga rwo Burundi usaje leta yifata kibanza uvuga gusubiramo inzego z'umutekano. Urumva rero ni ibintu z'amagabura nyama cyane bafite ubundi bwabo
nawe biruko urundi ruhande rutavuga rumwe na leta n'agashavu kenshi rwemeje ko bisa n'uko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze bategeze bicarana ngo baharire ku bibazo nkora mutima. Aruyeze barica ko numwe muri bo atwara umugambwe ranake.
Jewe nk'utwara ranake sinabyakiriye neza kuko ibyari kuba byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ngo dushobore gutorera hamwe inyishu y'ibibazo by'u Burundi. Urumva rero ko ntawuryoherwa umuntu aryoherwa hageze kivamwo ariko uyu muntu yivuga ko ari sheke gukoresha ikintu katakiba cyakotswe mugabo igikorwa cyarakozwe ariko ntigishimishije kuko cyari gushimisha iyo havamwe ikintu abarundi gituma bakira bakava muri zingorane barimo. Oya bwizo nshingiro ntiduhuriza kuryoha inyanyigwa bwizo nshingiro guhinyanyigwa n'uburenganzira bw'igihugu n'uburenganzira bw'abarundi ariko icyo tuvuga nuko ryari guhinyanyigwa abarundi babyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyigwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cacu.
Amashami yigenga arashima ko ibyirizwa shingiro byabonetse ko ari kibazo kiri mu matati ko ritohinduka vuba. Gabriel Fyiri atwara Oricome.
Ibyo twahora tugwanira amasezerano ya Arusha hamwe no kubahiriza ibyirizwa shingiro ibyo o ubu bose baje mu biganiro bose baremera yuko ari uwo mushinge ubwa mbere w'umutekano w'iterambere be no kunywanisha abarundi. Murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindura ibyo bashingiro mugabo no munsi cyo kibazo cyagiye mu bibazo no kwita biri mu matati ikibazo cyo kwizwa maze kujya mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga kiranoneho nibaza ko abahora bitwaza ibya souverainete no kuvuga bijya bavuga ngo ubwigenge nibaza ko numunsi bitazosubira ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe ubwigenge n'ubw'abarundi bose
nabajeje intumwa ya leta ku mugambi watanguye wo guhindura ibwirizwa bashingiro ubwiye guhagarara terase ntayiraja ahayesho yitwengera
cyane gusa ukikubereye ku isi nzima no kuvuga dushyirwa hanze soso de crise de souveraineté mu France no kuvuga ni ibibazo bijanye no bwigenge bw'igihugu nico ituma kandi nagahubire yuko harabaye integuro igiye gushyirwa abanyagihugu ayemeze uvuze ngo ibwirizwa bashingiro ni kuya ihindurwe ugiye kubaza ubundi muntu ubuhagije guhonyanga zango tubwirwa shingiro nakubwira abo barabandi bafashe intumbero zabo bashaka guhonyaga amategeko mbere mu kubwirwa bigize yo bagize ico bita tarayizo iyo bahe mu kibonagihugu
mu rwandiko rwa mukapa harimo ibyo abanyapolitike batumvikanye ko harimo ukwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe harimo n'ikibazo cy'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano nyene harimo n'ivyerekeye ngene yoshigwaho icuka ciza ca politike inyene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane ay'abanyepolitike bakomeye n'ibindi irwande y'ivyo batumvikanye ko umuhuza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abanyepolitike bashoboye guhuriza ko harimo ko bemera umuhuza ko bose bemera ko amatati yatanguye mu mwaka w'2015 ari ya politike kandi akwiye kuronka umuti wa politike ikindi bahuriza ko no gusubira kunagura imigenderanire y'Uburundi na Makongo hamere no gushiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo cyeklave ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
urakoze cyeklave kuri iyo nkuru kuva ku munsi wa mbere w'indwiza gushika kwa gatanu azotunganywa mu Burundi higanwa ryo gusiganwa n'amakinga byitiriwe Pedal for Peace iryo higanwa rizokwitabwa n'ibihugu byo mu muryango wo muri Afrika mu buseruko rizotangurira mu ntara ya Ngozi vuka mu mukuru w'igihugu abaritunganije basigura ko bashaka kwerekana ishusho nziza ya Burundi no kunywanisha abavuka bihugu byo muri Afrika mu buseruko ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza
abazohiganwa bazokwiruka iminsi 5 ku munsi wa mbere bazohera ingozi mu buraruko bw'igihugu baruhukire ku mugwa mukuru Bujumbura ku munsi wa kabiri byabitekanijwe ko bavi Bujumbura baje Nyanzarake mu manuko mu ntara ya Makamba ariko bazoca bazunguruka mu gisagara cha Bujumbura barangiza gitaza mu ntara ya Bujumbura bitewe nuko ibarabara ry'Inyanzarake ritameze neza abadereva bazoca burizwa imiduga bajana Nyanzarake aho bazotangurira ku munsi ugira gatatu aho bazohava bajibukira sazi mu ntara Gitega umuntu ugira kane abanonotsi bazobibukira sazi baje mu cankuzo mu buseruko naha nyene abadereva bazoca apakirwa imiduga baje karuzi aho bazotangurira intambwe ya nyuma izo bashikana ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega Kisendo next tendo munya Uganda y'umutunganyiriza higanwa amenyesha ku bihugu bitanu kuri bitandatu bigize ya serizo ryitaba
Burundi as a country is having a team of 32 cyclists. The Republic of Tanzania is having
igihugu cy'u Burundi gisaba dereva 32. Tanzania izoserukirwa n'abantu 8 kandi byo mu gitondo bazoshika ibujumbura. Uganda muzozana abantu 5 ariko abahinga biruka n'amakinga ni 3. Kenya izozana abantu 6 mugabo 4 nibo badereva b'amakinga. Mu Rwanda twiteze ko hazovayo 6 mugabo kuri abo 6 bane nibo banyonzi basiganwa ku makinga.
Adolphe Rukenkanya nawe yahoze ari umushikiranganji w'inkino mu Burundi akaba ari no manonotsi bazokwiruka ahamagarira abanyagihugu gushirikira abazohiganwa mu kuja kurorera mu bibanza bazocamo
hanyuma rero nkaba nashaka gutera kamo abantu bose abarundi n'abanyamahanga bari mu gihugu cyacu bazoba bari muri ivyo bibanza muri izo ntara tuzocamo tubatera kamo kugira ngo bazosidukane niyo nkabaza ari benshi kugira ngo dushikire amahoro bafate mu mugongo n'abanyonzazi bari kurazunguka igihugu cyacu twagomba tubabwire ko ni mbone karimi nubwambere kibaye mu Burundi abantu rero bazaba bari kuri iyo nzira bazoza ari benshi ariko ntibatere impanuka bazororere bari hakurya y'ibarabara kugira ngo bibonere abo banyonzi abo banonotsi twese tuba twigina amahoro twese tuba twigina ubwiza bw'igihugu cyacu
ubwo bwiza Kisembo yemeza ko umuntu wese azi kunyonga ikinga ashobora kubwigina mu gufashanya n'abahiganwa gusa hari urutonde abibutsa
umunyagihugu wese uyumvira ko yoza muri tu di Burundi pedo for peace tumuhaye ikazi. Ariko rero ikibazo gihari benshi baraduhamaga bavuga ngo tuje muzotumenya. That's the big question we are receiving. Wibwira ko wanyonga ibirometero bitatu bibiri bine ukisubirira inyuma ariko nawe wagiyemo. Abanyagihugu bose tubahaye ikaze muri event aho mu ntara zose tugiye kunyuramo tubahaye ikaze. Mugabo ntabwo tubamenya ko tuduganye bazofungura iki bazorarahe kuko kenshi n'ibyo baduhamagara batubaza.
Iba inshuro ya mbere hatunganywa ihiganwa nk'iri ry'amakinga mu gihugu cy'u Burundi. Inzego z'umutekano ziyemeje gucungera umutekano wazoba ariko barahiganwa n'abanyagihugu bazoja kurorera. Mbere y'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwo bwanatanze na kajugujugu izofasha muri ico gikorwa harimo no gufata amasanamu. Igihugu ca Sudani y'Amajepfo nico gihugu c'umuryango wa EAC conyene kitazoserukirwa muri rino higanwa bitewe n'utugorane mu itunganywa ryo gushikana abadereva b'ico gihugu mu Burundi. Ikindi gihugu cari catumiwe muri rino higanwa nk'ikigenzi c'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni Republikani ya Demokrasi ya Kongo. Mugabo gushika ubu ntikiravuga ko kizoza canke kitazokwitaba. Mu mpera z'indwiheze hari hatunganijwe ihiganwa ryo gusiganwa n'imiduga kabi naryo nyene ryari ryitabwe na bamwe mu badereva baturuka mu bihugu by'akarere. Mbere waritsinze ari Kigali mu Rwanda. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Uni wa mwanya w'ikiganiro la benevolencia.
Monica, uri kirukuri.
Uri kirukuri.
Uri kirukuri.
Uri kirukuri.
Uheruka muri muri kirukuri.
Chini patron, ule petit frère yako kuli.
Yes, sipendi vrema vitu yiko nafanya.
Kana subiye kuvugana na bale bapumbavu.
Kweli nilikaona kiko pamoja na bale bagarsoba mukambi.
Wakupo yeko pamoja na nani tena?
Mwahima siku, naona anatembea sana na ule garson jina lake Muhehe.
Acha kusema.
Ndiyo bosi. Yes.
Kwa kweli ulimuona Koli iko pamoja na Muhehe.
Na mecho yangu mbili.
Ukamwona?
Kandi rero nduzoze uramubwira ibintu vyawe yo hava abibabwira
biri mukatalia kuonana tena na bale batu barusangi.
Ana masikio.
None yarabirenzeko. Ule peti ungu atamufukuza hapa kuna buroko.
Monica, pore kirukuri.
Mugaho gafundi. Ahuko urabeneza niguzo hafi twonondera.
Jewe?
Wewe twavugaye ko nadi umubwira ave muri barye banyabugo. None bigize.
Erika mu.
Uje nadi umubwira ngaho. Nabave mu cyangwa nawe nyeretse umufata mu mwazi.
Erika naragerageje mu kabo.
Ngabije.
Uko menye buko rara.
Mbere ushanda kubwira. Yanze kubyumva no kumuheba muvane.
Yee.
Yee nagufina. Bibaye ngombwa cyo muheba.
Yo. Ushabitu. Nadi uradukocenda mukunda.
Aha turi ni ku rugamba. Ntidushobora kwemera ngo ubandanye ukunda na umukobwa agendana n'abasi. Nibishoboka.
Ndavyumva kuri Nadi ashabitu kwaze ko cenda
imbo. Ari rero. Hitamwo rero. Uhitemo gwe Nadi cyangwa umujyango wa Rinda.
Monica, pore kirukuri.
Yasomesha aho urabiko kwibagiza. Reka mutamba ubuge ivyi wanje. Sinzi ko ari cyo bindi bagiza kwezi.
Umusore akiri muto nkawe. Urashaka kwiyumvira kwiyahura. Erika urashaka kazo zimbere yawe.
Byose narabyinshi.
Nari gupfuma mpfana paho kwiye.
Gaso?
None ni biki?
Muta. Bakoze amakosa ndayemukira umuntu. Naramenje muta.
None wamuhemukiye gute?
Urumva. Cyarafite ndagira ingora. Amantu amafaranga y'umuntu. Ngo nigombore. Sabina nyanya konde yamusubira.
Aiko frema.
Awa gawi ya uri kuwera mafaranga.
Umbiriza.
Chena shura kukufashe ya mafaranga. Mayabu.
Yo, mwaba mkoze mutao.
Mafaranga se kibazi.
Zafu ya vike nda gute.
Hachi imisi.
Kaso. Yo, shika uji za dodo.
Ewe sha dodo. Tio se nili. Dodo ora. Ndodora. Ikizwa kwinji.
Ambo. Ariko jizo ni mazako. Wakwazo kandodora.
Hama u. Ega kira hama u. Ubra ni gishu ni gishu. Kutinya kwa
tete.
Ega kira.
Ni gishu.
Uwe kumabu. Ibu shafu menya. Ndakwibura mwili yo tete.
Oui, allô, bonjour, monsieur Moïse, allô. Ah, ego, c'est d'abord. Ego. Mon papa dit, excusez, la madame de qui est. La situation, la bata, ni weko, ni fouzako, mon mouch. Oh, ya, Ok, pardon pour le dérangement matinal. Go. Ça va?
Funde, urabona ingene nkwanze, ukamvuge buhoro buhoro kubiri, ibizi bintu byoroshe, ntangoye uri suri kuje wenyene, urabona ntaje ndumwe none, sheri, ha, ntanukunda mutse, mbabarira sheri zijewe, ane yanje, aha ndikunda rabako, kunda bakukurikije, indankurikira.
Ndakusabye.
Njahe hejewe. Reka kumbwira ngo nirebire. Mbarira. ibyo mwa menye gute
naho ari nubundi sinabikose gura
byose ari bishahore
menye ko dufite cemeza ko tuzoteka
cemeza nyabaki pekaje
twa tuyu kwandiko ruri mu rutonde rw'igitero
jewe Nadia inzoka
ego
ukuranye inzoka
ego kandi uhe mu bwawe buri ko buri karagaza byumva soni ntabwo nokwibaza ko nabaciye mu mwana rugero gabo ndomboro wawe
funde reka kurogota ubihe bishyushye nk'ibi ni byiza ko kuyonjora ukikura mu icyumviro cya bose ukabaza umutima wawe nimba ukifise naho nyine uranye
niba utakira umutima wewe ubaye ukakuvugira abanyabugo n'amakosa batukorera unasoni uri gihemu wahemuke umuryango
funde si uguhemuka mbe gutanyumva abantu bamaze kugira urunani ibiyumvira bikwiye kesi bajana nyabahuru rufundi
sha
bavemwe utohoza nuzirubosha
ndagiye kandi ngimbabaye
oya no kuri
ndamenye kuri ndyajya kumbe najonginye kuva kera
yo funde
subira muri umujyango mushasha wironkeye
funderi kwa funderi garuka
I'm going to go to the house.
Ya wundi kuri. Yari kuba yakamuhaye kuva chaji.
Ne ndamushefu ngahani. Harundi atajyo.
Nzingo abantu barahinduka. Sinibaza ko Johnny yo kwakiri kuri. Oya, wa.
Kibye kuri akaza hane ko takazi kari ngaha. Akaza ko gukora isuku. Sase bamu hakavu yihi.
Johnny, ndiye nani?
Johnny, eh wangu uja. Sare kayari yari haji.
C'est soit mon cœur me souffle cette mélodie.
Ah, papa, non, moro, na toi, jambo.
Nini tiens la graffe.
Gouba, Hans.
Non, il faut qu'il y ait, on a dit qu'il calme.
Gouba, kumurango. Wena kuhuye wiki koli. Hii matu yako ni maridadi kukitu yako tu.
Grafe, wamji wiki. Eh? Kusu nini?
Nara kubujije kuja kwa samangana na baja barusangye, lakini nti umva.
No, grafe, misi vyo ni gituma noreka kufuga na barusangye.
Wepeti, unasema?
No, jena pome mfisi na barusangye. Kwanza na bagenzi wa anji.
Pumbafu weye nyangalakata. Barusangye na basi banji.
No, kama na basi bawe. Mimi, habi niangalie mkua.
No, koli mwantifre. Acha upuuzi. Umwansi wanji, otomatikma. Ni umwansi wawe. Urabiumfu?
Gran. Ya, la sefo ya sefo. Mini kishwana na wajama kuligala. Na yo mba mwashwani?
Ye. Ukinyambia tuko mwashwani. Uyo mtu na muheba lote lote. Sesa na famiye.
Ya, pana granfe. Iyo mwaya wapi kwa kweli.
Yeah? Uko rofa bono namba moja. Uzo bandanya utengira gute ya basi banji.
Ndabanye dufu iki.
Icho dufa, nicho mufa.
Eba na grand frère vema, umbabarire. Misi vioni. Simbibona uko, eba na...
Yeah?
Simbibona uko.
urahakanye amaraso yawe.
Wallahi sijakata, wallahi sijakata, sikukani vrema, nasema tu kama
toa kupingi uranyase bale bashenzi njoba na kwa famiye yako ya sasa kuva huko.
No, no grand friend Ombolo, no shavure grand friend, no shavure.
Japokuwa nara kubuye ngora nezi zose bufise kwa alipo bazidute.
Basi papa yake nisame, baba lirariko no shavure. Eh? Sisiriki grand friend.
Sasa sikia mina kwambi. Ingia mnyumba, ure utore ibintu byawe byose.
Grand.
Kisha ugende mu familia yako nshasha.
Papa Ndombolo.
Kisha tako uguma mu nzu yanje na uri
respecte. Pardon.
Omoka genda.
Grand.
Omoka genda.
Basho. Umuriro urafashwe. Urafashwe ntakahantu. Iyo mba ubu bose barasinziriye ese nta wunjiramo yo rindira rero nje ndakwereka basha urya mugabo yarambwiye neza ko bene ibi bibiriti by'ababirike ubitere inziko bitureka nk'ibombe ko akanye nica kibiriti ndagishitse ko tacu kumbega oya timba amavuta takishite ko nakibona yo ehenge kita kitoye takamikire hijarira ndagitere mu yabe kimitana basi bacha kwibaza ngo nurubomba abanyabugo bateye mu ikambi inge ndakwerekerera hosho
Tell me where it is.
Yo!
Tell me!
Tumara! Kiyani kikirana te wadu teye!
Yo!
Yo! Buna gambia! Buna gambia! Batu kuyo!
Bebe!
Mwadu hongira! Yo! 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 Wali nge wa umhonyora!
Ma! 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 Niwewe!
Niwewe! Na nirenda temba!
Yo!
Jani ufukisa tengo liwa mboni!
Yo! Bara doha kisa baki sila bara hoje!
Yo! Emwe no wendu kula ki!
Yo,
Na che taba kurikira buhoro buhoro ngenda ndi nyegeze nyuma ya mahema hakira kanya ndakuri yo banikije uko nyene ngiri ko ndi yumvise ndarumva ngo ntanda yita ku munyu ku munyame ufite
yo ko byabi gutaka tetifyo
yo
birakomeye mu ikambi y'impunzi mu kurindira uko bizogenda reka tubashikirize akabazo kugikemuheje kumviriza mu bihe by'ubwoba abasangiye umugwi bagomba kwiyumvira no gukora kumwe kuko baba bumva ko basangiye ingorane mufatiye kunyifato ya funderi nibaza ko ariyo ngenda ibereye sigura ukaba wipfuza kwishura kuri aka kabazo rungi ku butumwa kuri izi nimero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 888 950 ikano kuwipfuza igikino muri kirukuri kuri WhatsApp arungi ku butumwa bwiwe kuri izo nimero nyene aheze ibonkere ico gikino kundwi kundwi turangize tubibutsa ko cari gice c'amajana 525 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho buta
cari gikino muri kirukuri muzokoma muri kurikira kuri radio ijwi rya Amerika mise se 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino muzikorwa na Benevolentia
Ibigani twatwa tegure kuri sahani ho bigarukiye dushimye engineer yadufashije mu hinga bw'izuma na Innocent Kimenyera bifashije gushira hamwe ibiganiro ari kumana afite niyo ngabo tuyifurije ibihe byiza muandanye mwumvise ibiganiro byacu kuri radio yanyu ijwi rya Amerika